Murumva radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, no umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi. Aloise Bigirimana, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Jeffrey, turahera muri Uganda. Igipolisi cararashe ivyuka bikoroza amosozi congira gifata abantu munani bari barongoye imyerekano iyamiriza iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa n'igitoro. Ibiciro by'ibifungurwa muri Uganda byaraduze gushika inshuro zibiri ku giciro byahorako. Ibiharuro byashikirijwe na leta bivuga ko byiyongereye ku bice 13 n'igice kimwe kwijana mu kwezi kwa gatanu. Ejo ku munsi wa mbere abari muri iyo myirekano baraturiye amapine y'imodokari bongera barazibira ibarabara rikuru rica ko imodokari nyinshi ijinja ku birometero 80 mu buseruko bw'umugwa mukuru Kampala. Basaba leta kugabanya amatagisi kugira ibifungurwa bizimbuke. Mu ijambo yashikirije igihugu mu kwezi kwa gatandatu, Perezida Yoweri Museveni yavuze ko gukuraho ya matagisi kuvyinjira mu gihugu koba ari ugushira igihugu mu kaga. Wahoze nawe ari umukandida mu matora ya Perezida Kizza Besigye yarabizize mu kwezi guheze, aho yagirijwe icaha co kugumura abanyagihugu ngo biyamirize iduga ry'ivyo biciro. Muri Afrika kandi, leta ya Mali yavuze jo ku munsi wa mbere ko hari abasirikare 41 bamuka muri Cote d'Ivoire bari mu gihugu nk'abacangero kandi bahagaritswe. Mu itangazo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, umuvugizi wa leta Abdoulaye Mumaiga yavuze ko abo basirikare binjiye muri Mali mu buryo butemewe n'amategeko. Yavuze ko leta mfata kibanza yahisemwo kurungika iki kibazo mu bategetsi bo mu butungane. Umudiplomate wo mu buserukizi bwa Cote d'Ivoire muri Mali yavuze ko bamwe muri abo basirikare barungitswe gufatanya n'inteko za ONU muri Mali, MINUSMA. Nayo MINUSMA ivuga ko bari mu basanzwe bakora ibikorwa vya gutanga ibikoresho vyo gufasha abasirikare ba Cote d'Ivoire bari muri izo nteko za ONU. Igisirikare cha Mali kivuga ko bafungiwe mu ishure ry'ikijandarume ku mugwa mukuru Bamako mu gihe bakigirwa ko amatohoza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika muri Sri Lanka, abategetsi bavuze ko Perezida Gotabaya Rajapaksa yatwawe n'indege mu ikambi iri hafi y'ikibuga cy'indege ejo ku munsi wa mbere. Amakuru ariko arakwirakwira avuga ko yoba ari mu nzira yo guhunga igihugu. Perezida Gotabaya Rajapaksa yahunze ikirimba ciwe acungerewe bikomeye ku munsi wa gatandatu hari nyuma gato yuko ibihumbi by'abanyagihugu batereye ikirimba ciwe. Inyuma y'amasaha make, umukuru w'inama nshingamateka yaciye atangaza ko perezida ashobora gutanga imihoho ku munsi wa gatatu ejo kugira habe kubisikanya ku butegetsi biciye mu mahoro. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko perezida yamenyesheje ko afise umugambi wo gutanga imihoho ariko nta tariki yashikirije. Abashikiranganji batanu baza baratanze imihoho muri leta mu mpera z'indwi iheze. Naye ibiro by'umushikiranganji wa mbere byavuze ko leta yose yemeye kuzotanga imihoho igasubirirwa na leta nshasha izoba irimwo imigambwe yose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azoshika muri Israeli ku munsi wa gatatu mu rugendo rwiwe rwa mbere mu karere ko mu buseruko bwo hagati kuva ashika ku butegetsi. Azova muri Israeli aca aja muri Arabia Saudite, n'urugendo umutegetsi wa Amerika yita ko rufise ico rusigura. Israeli yizeye ko uru rugendo ruzoca inzira ku migenderanire ya kidiplomasiya yuzuye hagati ya Israeli na Arabia Saudite. Perezida Biden vyitezwe ko azotangaza urunani mu vya gisirikare muri ako karere rurimwo Israeli na Arabia Saudite. Perezida Palestina ntizokwakirwa muri urwo runani rw'akarere rwa gisirikare. Iza yaravuze kandi ko itari atari ingendo nziza ibereye. Ariko naho biruko Perezida Biden azobonana na Perezida wa Palestina Mahmoud Abbas muri urwo rugendo rwiwe. Abategetsi ba Palestina bahangayikishijwe n'uko Perezida Biden ashize imbere ubumwe hagati ya Israeli n'ibindi bihugu mu karere, aho kwitaho ikibazo cy'intambara hagati ya Israeli na Palestina.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru kuri Amerika, kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe n'uwo Ubushinwa Xi Jinping bashobora kuzoganira mu mpera z'ukwezi zo ku kwezi kw'indwi babicishije mu buhinga bwa video. Ibi bishikirijwe inyuma yaho abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ivyo bihugu biza imbere y'ibindi mu butunzi babonaniye mu ndwi iheze mu nama y'ibihugu 20 bikize ku isi G20 i Bali muri Indonesia. Amakuru ava mu badiplomate avuga ko Ubushinwa bwifuza ko abo bategetsi bazoganira ku itariki ya 25 y'uku kwezi kw'indwi. Abajijwe nimba abo baperezida babiri bategekanya kuzoruha bakabonana amaso mu yandi muri kazoza, umushikiranganji wa Amerika ajijwe imigenderanire Anthony Blinken yavuze ko ataco afise abivuga ko muri aka kanya. Abategetsi ba Amerika baragabishije igihugu cy'Ubushinwa ko kubandanya gikora imyimenyerezo ya gisirikare itumbereye Taiwan atakindi byo bigamije atari ugutera umutekano muke muri ako karere.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 mu Rwanda. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri Y3 Radio yacu voa.com naho murahadusanga. Aho kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'abakuru tubafitiye muri iki gitondo. Bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ntibashyigikiye ibyatangajwe na Perezida Paul Kagame ko ashobora kwiyamamariza manda ya kane.
Turagushimira ibyiza yagejeje ku gihugu cyacu, ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare akagera abandi bamukorera mu ngata.
Madame Ingabire Victoire ni umukuru w'ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda.
Birababaje ariko nta nubwo binatangaje, ngira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kugira uruhande ngo areke haze undi muyobozi.
Uwo nawe ni Joseph Sebarenzi wahoze ari perezida w'Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda, ubu akaba ari umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Perezida Paul Kagame mu mpera z'icyumweru gishize yabaye amenyesheje Abanyarwanda kuba bamwitegura nk'umukandida mu matora ya perezida mu mwaka w'2024. Yaba ari manda ya kane bwana Kagame agiye kuyobora u Rwanda. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na Leta, Ijwi rya Amerika yabanje kuvugana na Madame Victoire Ingabire washinze ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda. Kuri mikro y'umunyamakuru Tim Ishimwe, Ingabire aratubwira uko yakiriye integuza ya bwana Kagame.
Ingingo ya 72 yemera ko perezida wa Repubulika ashobora kongera kwiyamamaza izindi manda ebyiri z'imyaka itanu. Ubwo rero nkaba numva igihe iri tegeko nshinga ryakirwagaho perezida Kagame yari ahari, bavuga ko bashyizeho indi manda imwe y'imyaka irindwi, nyuma agakurikiza ntiyagiye kurangiza ubu, nyuma akaza indi myaka y'imyaka itanu itarenga. Ubwo rero nkaba nizera ko kuba yakwiyamamaza akurikije itegeko nshinga uko rihari nta kibazo bihari, icyo ndwanya ni byakorwa bidakurikije amategeko. Ariko dukurikije igihe amaze buri gihugu cyacu, turamushimira ibyiza yagejeje ku gihugu cyacu, ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare akagira n'abandi bamukorera mu ngata kugira ngo bashobore gusigasira ibyiza amaze kugeza ku gihugu cyacu byageze ubu bigasigasirwa, kuko kenshi iyo umuntu atinze hari igihe cyane mu bihugu bya Afurika tutaragera demokarasi ikomeye, hari aho usanga umuntu avuyeho nabi ugasanga n'ibyo yubatse abantu babisenye. Ibyo rero nibyo bituma njye mvuga nti igihe cyari kigeze ko wenda asezera hakagera abandi bamukorera mu ngata.
Ibyo niko ubibona, ariko se bivuze iki wenda kuri politiki y'u Rwanda nk'igihugu cyangwa se akarere muri rusange?
Nkuko namaze kuvuga, biba byiza buryo umuntu atatinze cyane ku butegetsi. Nk'iyo urebye muri iyi minsi ubanye n'amahanga, ku Rwanda rubanye n'ibihugu duturanye, usanga harimo agatotsi mu bihugu byose bidukikije u Rwanda. Ibyo rero biba bitangiye kugaragaza intege nke z'ubuyobozi buriho. Icyo gihe biba bisaba rero ko abantu babona ko igihe kigeze ko ibintu bihinduka mu gihugu, hakaza izindi mbaraga nshya zigakomereza ibintu byari bigeze. Ibyo bifasha igihugu gutera imbere no gukomeza cyiyubaka.
Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo mu Faransa France 24 yumvikanye avuga ko amatora ari amahitamo y'abaturage. Ntabwo ariko ubibona?
Amatora ni amahitamo y'abaturage, ibyo byemera iyo bikorwa mu gihugu harimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya politiki. Umuturage afite ijambo mu bimukorerwa. No mu gihe cy'amatora umuturage ashobora kugira ubwisanzure mu gutora, ariko iyo tukiri mu gihugu nk'u Rwanda ntajya gutora akakubwira ati nagiye gutora, barambwira ngo tora, bagomba kumwereka aho atora adatoye mu bwisanzure. Ntabwo rero amatora mu by'ukuri abagaragaza ugushaka kw'abaturage, abagaragaza amatora aba yajemo uburiganya, abagaragaza rero ibyifuzo by'abari mu buyobozi, ntabwo abagaragaza ugushaka kw'abaturage.
Uti mu Rwanda barakubwira ngo tora, aha hari ibimenyetso by'uko mu Rwanda umuntu ashobora gutorera undi? Ufite
ndimo ndakubwira iby'abaturage rwose, iyo mugiye mukavugana mwihera akubwira ati njye nagiye gutora, akanakubwira ati njyewe niyo bataza no kumbwira ngo ntoraha aho kuri icyo gipfunsi noshaka gutora, ariko kuko bambimpatiye ati byahise bimvamo, ati kuko baraguhatira batanazi n'icyo ufite ku mutima. Donc nacyo kibazo rero ugasanga abantu bavuga bati ubwo bwisanzure ntabwo dufite gutora. Kandi koko mu Rwanda ikimenyetso navuga, tureba amatora ya Perezida wa Repubulika yabeho ku nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, amatora ya 2003 Dr Theoneste wari umukandida arafunze, 2010 Maitre Ntaganda Bernard nanjye twagomba kwiyamamaza twarafunzwe, 2017 Diane Rwigara arafungwa, bigaragaza ko iyo habonetse undi mukandida ushobora kuba yapinganwa koko na n'ishyaka rya FPR ku butegetsi, usanga bavuga ko bashobora kose kuburyo bamwigizayo. Ubwo rero nabo bavuga nti amatora muri u Rwanda ntabwo turagera aho bitora mu bwisanzure, ntabwo turagera ko umuturage agira ijambo mu bimukorerwa.
Victoire Ingabire, hashize imyaka 10 cyangwa se irenga uvuye aho wari utuye mu Burayi ujya mu Rwanda ugiye kwiyamamaza, ishyaka ryawe kugeza ubu ntabwo riremerwa, uracyafite inyota yo kuba wayobora u Rwanda mu gihe ishyaka ryawe ryaba ryemewe?
Ishyaka ryaba ryemewe muri uru Rwanda rwacu, umuturage akagira ijambo mu bikorewe mu bimukorerwa, abantu bagashaka gukora politiki mu bwisanzure, umuntu agatanga ibitekerezo adatotezwa, atagira ati icyo gihe umuntu avuga ati koko igihe kirageze cy'uko umuntu ashobora kuba yajya mu mapiganwa. Ariko mu gihe ubu ngubu icyo dushyize imbere, icyo duharanira ni ukubanza tukubaka igihugu kigendera ku mategeko, amategeko ahari akubahirizwa kandi akoherezwa ari abayobora n'abayoborwa. Kuko nk'uko maze kubivuga, maze imyaka irenga 12 ngano mu Rwanda, ishyaka rya FDNR ndimo narivuyemo nshinga irindi rya Tarufa mu mwaka wa 2019, ntabwo ushobora kumbwira ko ishyaka umuntu ashobora kumara imyaka irenga itatu ishyaka ritarandikwa, kandi amategeko ahari nuko agomba kubahirizwa, ariko ugasanga aba mbere bayica ni abagomba kuyubahiriza b'abayobozi. Nicyo kibazo dufite ubu.
Victoire Ingabire, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze.
Tim Ishimwe kandi yavuganye na Joseph Sebarenzi wahoze ayobora Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda, ubu aba inaha muri Amerika, nawe atangira amubwira uko yakiriye amagambo ya Perezida Kagame.
Birababaje ariko nta nubwo binatangaje, ngira ngo umuntu wese ukurikirana politiki yo mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kujya iruhande ngo areke haze undi muyobozi. Ntabwo rero bitangaje, birababaje kubera ko burya iyo umuntu ategetse imyaka myinshi hari igihe ibyiza yakoze bisa naho abantu babyibagirwa, ahubwo bakareba ibibi yakoze. Kuko gutinda ku butegetsi ni nako intege ziba nkeya, ugasanga hari ibintu bitakigenda neza. Ugasanga rero uwo muyobozi umurage ushobora guhinduka mubi, kandi hari ibintu byiza aba yarakoze. Byiza rero mu gihugu nka kiriya cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose nuko abayobozi bagira igihe bayobora bakagira n'igihe cyo kureka n'abandi bakaza bakayobora bakazana amaraso mashya.
Kuba wemera ko hari ibyiza byagezweho ntiyaba ari amahirwe ku Banyarwanda kongera kugira umuyobozi nkawe ku buryo byaba bifite icyo bishatse kuvuga kuri politiki y'u Rwanda no mu karere muri rusange.
Bigaragaza ko u Rwanda ruri kujya mu nzira itandukanye n'iy'ibihugu bindi byo mu karere. Ko muri Tanzania urabona abayobozi basimburanwa nyuma buri myaka itanu cyangwa se buri myaka icumi, ni nayo mpamvu ubona Tanzania ifite umutekano idafite imyiryane. Urabona muri Congo nabo batangiye iyo nzira, Kabila wariho yagiye iruhande hazaho uriya amatora ziyazaba nanone, i Burundi naho niko bimeze. Ndetse muri Uganda niho perezida nawe amaze imyaka myinshi. Ibyo byose icyo bigaragaza ni ukuvuga ko gutindaho kw'abayobozi bituma habaho ibindi bibazo. Buriya nko mu Rwanda iyo u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo rukagira ikibazo n'u Burundi, ejo ukumva bagira ikibazo na Tanzania, ejo ukumva bagira ikibazo na Uganda, buryo hajeho ubuyobozi bushyashya bituma noneho wa mubano wongera guhinduka. Ariko igihe cyose hariho wa muyobozi wagirana ibibazo n'abandi, ibibazo birakomeza. By'ukuri ku nyungu y'u Rwanda, ku nyungu y'akarere, ku nyungu y'abanyarwanda, biriya byakabaye byiza yuko Perezida Kagame agira nk'igihe akavuga ati narakoze, igihe kirageze ko nduhuka areka n'abandi bakayobora.
Utanze urugero muri Tanzania ugira uti nta makimbirane ajya abayo, ariko no mu Rwanda, u Rwanda ruri mu bihugu bike muri Afurika hatajya harangwa imvururu nyuma y'amatora bwana Sebarenze.
Iyi nta mvururu nyine ziba mu matora cyangwa nyuma y'amatora. Ibyo ntabwo ari u Rwanda gusa, n'ibihugu byose bitegekwa nk'u Rwanda bitegekwa n'ubuyobozi nyine bw'igitugu. Nta gihe cy'amatora haba induru, nta n'ubwo nyuma y'amatora haba induru, ahubwo induru ziba bwa butegetsi buvuyeho. Ibyo urabibona muri Libya, warabonye uburyo bimeze muri za Siriya, byarabaye muri Iraq. Icyo kibazo ntabwo ubundi biriya bihugu byose ubyo nari nkubwiye ubona ibintu bigenda neza, ubutunzi bugenda neza, amashuri bikagenda neza, ariko bwa buyobozi kubera ko butigeze buteganya ko hari ubundi buyobozi uzaza buvaho nabi, ahubwo ndetse bugakurikirwa n'induru noneho ndetse ku buryo bigera n'abaturage bavuga ati bwa butegetsi bwari bubi ariko uru rugomo ruriho ubungubu ni rwo rubi kurusha bwa buri bwa kera. Urumva aho ngaho ni ahantu habi rero, twebwe rero nk'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu byose abantu bakwiriye kureba kure, ntibarebe gusa ngo ibyiza byacu muri iki gihe, uko bakareba n'ibyiza ku bana bacu no ku buzukuru bacu. Rero ko ibyo ubona mu Rwanda bishagashaga bimeze neza bireba neza, cyiza ni uko byakomeza. Ubutegetsi ntibuzeho n'ibyo nabyo bivuyeho, byarabaye mu Rwanda urabona Habyarimana yategetse kuva muri 1993 kugeza muri 1990 hari ibyo wakwita amahoro, iterambere ryari rihari. Ariko iyi ntambara yageze ku kiratangira abantu batatekereza n'uko ishobora gutangira. Kayibanda nawe niko byagenze, ntacyakubwira ko na Kagame ubutegetsi butarangira muri ubwo buryo. Si byiza rero ibyo ngibi, kugira ngo bitazaba gutyo bisaba yuko abanyarwanda ubutegetsi buriho cyane cyane bubiteganya. Imwe mu nzira ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ubutegetsi buriho bugategeka, hakaba n'igihe burangira hakaza n'ubundi butegetsi ariko bukaza mu mahoro.
Joseph Sebarenzi, umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ye, murakoze.
Tuve mu Rwanda tujye muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu. Hafi buri kwezi ababyeyi batwite barenga gato 80% babyara abana batarageza igihe cyo kuvuka bitewe n'ibibazo bitandukanye. Ibyo birimo kubura zimwe muri vitamini zikenewe mu mubiri w'umubyeyi utwite. Ubushakashatsi bwerekanye ko hafi ibice 35% by'abo bana bapfa kubera ibibazo by'ubuvuzi bigaragara muri iyo nkambi. Inkuru turayibaza James Joven, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho muri Tanzania.
Ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugizi w'ishirahamwe Croix Rouge ijejwe ubuvuzi mu nkambi ya Nyarugusu, Bwana Martin Shayo, vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere. Nyuma y'inama n'andi mashirahamwe yasuzumaga ibibazo bihangayishije abakenyezi vyokemugwa, uyu muvugizi yasiguye ko kenshi gituma abavyeyi babyara abana batageze ari kwamira ku ndya imwe, bigatuma umubiri w'umuvyeyi bungenze ubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu mubiri. Gukora ibikorwa bisaba ingufu nyinshi, harimo urugendo runini kujya gusenya inkwi kurima no kuvyara bakiri bato
katika huduma zetu hizi za primachua kwa mwezi tunapata wastani wa watoto 80 mpaka 90 wanaozaliwa primachua au wanaozaliwa
mukiringo cy'ukwezi kumwe haravuka abana hafi 80 cibure 90 bavuka igihe cyo kuvuka gitarage murabona ko ibitegiri ibiri hejuru cyane impamvu zituma ni nyinshi cyane ariko zimwe muri zo hari abigime basama imbanyi bakiri bato cyane gukora akazi karenze urugero no kubura vitamini zikwiye mu mubiri w'umukenyezi yibungenze kubwica kibazo minsi yose dufasha impunzi n'abaturanyi bazo
tumekuwa tukihudumia wakimbizi lakini pia na jamii ya kitanzania ambayo imezunguka kambi hii ya Nyarugusu
waserukiye shirahamwe Save the Children muri yo nama umutegarugori Justine Marasa yavuze ko mu ntumbero yo gukemura icyo kibazo iyo shirahamwe yiteguye kongera ubufasha mu gisata cy'ubuvuzi no kubaka ibindi bitaro byo kubundikira abana bavuka batageze mu gihe kitarenze mwaka umwe kugira ibitigiri by'abana bapfa bigabanuke
awe mkimbizi asiwe mkimbizi lazima tuhakishe kwamba huduma hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati inaimarika
abimpunzi cibule umuturanyi bisabwa ko dukemura ikibazo cy'abana bavuka batageze ni ngombwa ko tugabanya ibitigiri by'abapfa icyambere tuzokongera ingufu zo gutanga inyigisho ku bakenyezi bibungenze hama twubake ibitaro byinshi byo kubakiriramo mu ntumbero yo gukemura icyo kibazo shimire ishyirahamwe Croix Rouge na leta ya Tanzania kukigoro bamabagize mu gufasha impunzi n'abaturanyi bazo
kwa mimi nishukuru serikali na washukuru sana sana Red Cross kwa kufanya kazi kubwa hapa kambini ya kuwahudumia wakimbizi na Watanzania ambao wanahudumiwa katika eneo hili hususan kwenye huduma hii ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati
gusa mwidogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu tuzisanga kutaronswa ubufasha bukwiye hafi mu bisata byose ari kimwe mu bibazo bituma ababyeyi babyara abana batageze bigatuma benshi muri abo bana bapfa kubwo ikibazo cy'ubuvuzi kitarakemuka
abenshi babundikiriwe ni bake batahana abana bakomeye bugwa iyo mwibundikiriro hambani kubera ibikoresho byo kubundikira bidakwiye nyene bitaboneka neza batahabahetsa amaboko na abana batahana kukuguma baduturubika hunguka hunguka kandi umuvyeyi yibungenze nawe hari bisaba ko kumatekanye umuntu akikorera inkwi zivuye kure atambura amasaha abiri nubwo babwishe akenda yiyumvira ati aho duhurira n'abamfata baranyica bigatuma avuka atageze
niyo giye bakubona bakagoragoza mu ngwara nyinshi zitandukanye umuvyeyi agiye kubyara babonye bagomba kwanka barashobora kugaragaza mu buryo bwose bakabwo umuvyeyi bakamufasha akibaruka neza
twasaba rero ko baturondera ubufasha kweri umuvyeyi yibungenze guhera ubushaza kuwa mbere kugera ku wundi wa mbere ni kibazo gikomeye umuvyeyi gusenya umuntu akareka kuzaraje kurondera udukwikura atambura amasaha menshi ayibungenze ugatondana n'ubufasha bw'ibundikiriro nyene bukwiye abana bakareka kuza barapfa kubwishi barabe bakemura icyo kibazo
uretse impunzi n'abatanzania begereye inkambi ya Nyarugusu bavurirwa mu nkambi hafi y'ababyeyi 9 ku 10 ba abatanzania bavyarira mu ivuriro rikuru mu nkambi ya Nyarugusu burukwezi ko bw'iyo mpamvu basaba leta haseri n'andi mashyirahamwe kongera ubufasha mu gukemura icyo kibazo gihangayishije impunzi n'abaturanyi bazo kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
tuve muri Tanzania tujye mu Burundi aho abakozi ba leta bahuriye mu masendika batumva neza indinganizo nshya ya leta yo guhudushimwa abakozi iyo ndinganizo itandukanye n'iyari isanzwe mbere y'umwaka wa 2016 ibyo bibaye nyuma yaho mu cyumweru gishize ministre w'abakozi n'akazi atangarije ko ubushimwe bwitwa anal butazongera kubaho umukozi hagiye gushimirwa hafatiwe kubyo yagezeho inkuru ni yaradijwe rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo turagezweho na Tirive Ndayishimiye
mu mwiherero wabereye mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa politike igitega hagati y'umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi n'abaserukira amasendika y'abakozi niho hamenyeshwa iyo ndinganizo nshasha iyo nayo nizihindura ukuntu abakozi ba leta n'abo mu mashyirahamwe leta ifise mu imitahe bahora bashimirwa ku mwaka imbere y'umwaka w'2016
ubiye mubuzi bwinshi ubu wasanga ubona abantu bari muri service bicaye baza ati none wewe uri gukora iki ndindiri ivyo umushefu wanje untwara ambwira nkora rero twasaba abo uko babaha ivyo bakora imbere hanyuma nabo bakaca bapanga ingene bazobikora nico rero tuzoraba kugira ngo turabe tuti uyu ku rugero rwa 80% mu vyo yemeje yarushikanye mbega yoronka karusho akahe bitandukanye na anale
Ibitakigwa neza n'abarongoye amasendika y'abakozi ba leta Manuma Antoine aserukira sendika ihurikiyemwo abigisha abona kwiyondinganizo shasha ya leta yari kwiye kujaho isiguriwe neza abo yega ikindi Manuma ashikiriza nuko abakozi bari bakwiye kubanza kuronswa uturusho to kuva mu mwaka w'2016 imbere yuko iyondinganizo shasha ija mu ngiro
ubwa mbere na mbere abakozi bari bize yuko batiza kurenganurwa kugira ngo twoturushe dufatiye ku manota baduhabwe kuko bagumye bahabwa amanota ariko utwo turushe twarahagaze rero biza gutera nuvuga nti confusion mu bakozi kuko ibyo bita performance ibyo udanana n'itegeko rishasha
Leta y'u Burundi kandi ifite politike yifuza gushyira mu ngiro ku bakozi bayo niyo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara ku bafite impapuro z'umutindo zingana n'ibyo umushikiranganje Tade Ndikumana yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika hari ku munsi wa kane harayi hasozerewe umwiherero ubushikiranganje arongoye bwari bwatunganije kuri abo baserukira abakozi ba leta
rero tumaze kubibona twafashe akaruhuko k'abakora mu shikiranganje bw'amagara y'abantu dufate ufise urupapuro rw'umutsindo guhejeje university yabafise ufate nk'ibihumbi nk'amajana ane mugo bwiye kuraba ukora mu bushikiranganje bwo kumesha makuru cyangwa ubushikiranganje bw'indero cyangwa bw'abakozi n'akazi cyangwa bw'ubudandaji afise gwa rupapuro rw'umutsindo aracari ku 120,000 kugira ngo ureho ubusumbasumbane ubanza kuraba yuko ufise umushahara atawutakaze
Niyo politike nshasha ya leta yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara abarongo ya masendika basanga irikishugwa mu ngiro gihuti idasiguriwe abo yega Antoine Manuma wo muri sendika yabigisha yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko hari ibikorwa bigoye guharurira ico umuntu yakoze gusumba abandi afatira ku gisata cyo kwigisha aherereyemwo
ehano uvuga nka mu gisata Chindero, bizosha bigenda gute mu gisata cy'indero umwimbu uja kuboneka waratevye uyu mugambi w'ugukuraho busumbasumbane bw'imishahara wateza kubanza gusigurwa gose abantu bakawutahura tukifuza ko leta rero igihe tuzoshikiriza amakenga yacu yo yatahura ari bisubirwamo bigasubirwamo
Ubujyo bwo gushira mu ngiro iyo politike yo gukura ubusumbasumbane bw'imishahara buri mu bwo leta izokoresha mu mwaka uza umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi amenyesha ko ubwo buryo ubugera ku miliyaridi z'amarundi 125 buri mwaka iyo politike izoshirwa mu ngiro mu kiringo cy'imyaka 10 nk'uko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu ijambo yashikirije abarundi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi uno mwaka w'2022 hahimbazwa ya 60 u Burundi bumaze buhabuje intahe y'ukwikukira
Kishuti mwabanye natwe muri aya makuru ahane ho dusoreje ayo muri aka kanya tubashimira mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika reka nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyabagezaho kuri mikro nkari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese